Ambassador Jean Bosco Barege murakoze cyane kuganira na Radio Ijwi ry'Amerika kuri uno munsi Burundi ngaha muri Amerika bwahimbaje ukwikukira kw'igihugu cy'u Burundi ku nshuro ya 62 tukaba twabonye abarundi baje guhimbaza uwo munsi mukuru ngaha ku rugo rwanyu i Washington ijambo nyamukuru mwatekereye abarundi baba ngaha muri Amerika kuri uno munsi ryari rihe
murakoze cyane nkuko mubivuze uyu munsi hano mu gihugu cha Amerika aho ubuserukizi bw'u Burundi ukorera aha ubuserukizi Burundi aba niho abarundi bava mu mihingo itandukanye yo muri kino gihugu cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahuriye tukaba rero twahuye kuno munsi wa gatandatu kugira ngo duhimbaze umunsi u Burundi bumaze imyaka 62 buhabuje intahe yo kwikukira uwo munsi ukaba usanzwe wahimbazwa itariki imwe mu kakaru uko umwaka utashe rero wahimbajwe itariki imwe mu kakaru mu gihugu iwacu ariko umunsi wa mbere mugabo kubera ukugene ibintu by'akazi no bimeze ntibyakunda ko dufata uhimbaza uwo munsi byiza twari kugira ngo abarundi bava hirya no hino bashobore kuba bari hano nicyo gituma twaciye tubishyira uno munsi wa gatandatu hanyuma ijambo nyamukuru rikomeye twagomba ko abarundi batahana kandi aryo twashikirije ni uko imyaka 60 irangiye Burundi buhabuje intayo kwikukira ari intambwe ikomeye mu gihugu ukaba wahimbajwe ku kivugo aho bavuga bati ukwikukira nyakuri nuko igihugu kiba gifite umwidegembyo mu by'ubutunzi icyo rero nico kivugo nyamukuru nico nanagarutse ko mu jambo nashikirije hanyuma icyo nasabye gikomeye nasabye Abarundi baba hano ku bwa mbere na mbere twugira ubumwe tukaba umwe hanyuma tumaze kugira ubumwe tugashobora gukorera hamwe kugira ngo umwidegembyo mu bijyanye n'ubutunzi ushoboke n'abasaje yuko ibyo babona ibyo biga hano ibyo bafite hano ubwo bumenyi bo baronse bagira kubushyira mu ngiro mu gihugu iwacu kugira ngo uwo mwidegembyo mu by'ubutunzi uboneke hanyuma dushobore gushyikirana kuri yambo na kazoza y'ibihumbi 2046 ya nyine cyo mu kwigu cyacu cy'u Burundi.
Ego twabonye yuko ubushikiranganje bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu nabwo bwarungitse intumwa zabo kugira ngo mushobore kwiginana uwo munsi nabo nyene mwifuza ko bashikana ku ndongozi zabo President Joe Biden iki kuri uno munsi bifatanyije namwe ku byo muba mwaganiriye ku byo muba mwifuza ku biro byabo
murakoze cyane nkuko mubivuze nanezerewe kuko nabonye bandukiye abantu babiri cyampimbaye nkuko mubivuze ujejwe cegera tujejwe Afrika hamwe n'ujejwe u Burundi twasabye cyane mbere dore twanahuriye ko nuko nkuko nabo nyine yabivuze u Burundi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika twabandanya gukorera hamwe mu byo guteza imbere ubutunzi kandi nawe yabivuze no mu ijambo ku byerekeye cyane cyane umuyagankuba kuko murazi umuyagankuba utahari iterambere ntirishoboka rero hariho umugambi ukomeye witwa Power Africa mu Cyongereza niwo mugambi uri kurakorerwa ko cyane kandi no mu Burundi uwo mugambi uri ku ntambwe nziza aho mbere n'uburongoye iwacu no mu karere afise ibiri Nairobi nawe yari muri ibi birori yari ya tutayiteka arahashika uwo mugambi rero uri kurakorerwa ko cyane hamwe rero n'iyindi migambi nk'uko mwumvise yabivuze ibyo bya malariya byo kurwanya malariya n'iyindi migambi itandukanye ibyo rero n'ibikorwa bitandukanye bikorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi n'ubundi twasubiye gusaba yuko twarushizaho kubishyiraho ingufu kugira ngo iterambere rikunde nuko umuyaga nk'ubu ushobora kuba wabonetse mu gihugu cyose abarundi bashobora kuronga umuyaga nk'ubu kwi icyo rero kinacyo kikaba ari ikintu bariko barakorera ko mbere aho uwo mugambi twifuza yuko mu myaka indwi igihugu cy'u Burundi cyoba kimaze gushika ku 70% y'umuyaga nk'ubu aho ndiko ndavuga n'ahari ya ruguru mu misozi wacu ruguru ahari ho hose mbere n'umushikiranganje ari iby'ubumi yagamuba yaheruka hano mu kwezi kwa gatatu kugira ngo uwo mugambi uje mu ngiro rero twizeye yuko bizobandanye kandi kuko uwo mugambi nk'uko nabivuze igihe ntanga makiriti kwa Perezida Joe Biden yarawugarutse karabishimangira kandi numva ko biko biragenda neza
muri kino gihe u Burundi buri kubuca mu bihe bitoroshe by'ubutunzi butifashe neza cyane cyane ku bijyanye n'ibura ry'igitoro n'ibindi byinshi abarundi baba muri kino gihugu mwifuza gukorana gute nk'umuserukizi mushasha muri kino gihugu mugiye kubafasha mu buhe buryo kugira ngo nabo baterere mu iterambere ry'igihugu cyabibarutse
murakoze cyane nkuko mubivuze maze iminsi itari myinshi ndi hano ni nk'amezi atanu muri amezi atanu ndamaze kuvugana n'abarundi batandukanye bava mu ma leta atandukanye murazi yuko muri kino gihugu hari abarundi batari bake hanyuma nshitse hano nahuye bafite imigwi itandukanye rero nka bose nagerageje kuvugana bamwe bamwe bose mu migwi yabo kandi twaraganiriye neza Uburundi burafite ibibazo bitandukanye kandi uraje neza se Burundi gusa ibihugu bitandukanye muri Afrika hari iki kibazo cyo kubura ari aho kubura kw'amadolari hanyuma ibihugu rero ko yabitanganye ubutunzi ntibiba baraco kimwe rero ngarutse wacu bica bituma tubura ibintu bimwe bimwe nk'igitoro n'ibindi icyo ni kibazo turiko turagwana naco kandi leta ibikiragenze uko ishoboye mugabo rero nk'abarundi ngarutse tuba muri iki gihugu nsaba yuko twese ejo tumaze kuba umwe ko twoheza tugatangura intambwe y'ukuraga ingene twoza turagerageza kwegeranya uburyo dushobora kuzofasha igihugu cyacu cyo rero ni ikintu no munsi ntoca mvuga ngo kizogenda uko mugayo cyo nizeye tumaze kugira amanama atandukanye tukumva ko turi umwe dushobora kugishikako
ego murakoze cyane ariko ntitworangiza ambassadeur Barege tutababajije akabazo ka FM radijwi rya America mu gihugu hagati ntigisamirana mbega ho bahari intambwe yoba iri kirigwa kugira ngo icyo kibazo gikemuke kugira ngo no mu Burundi hagati uretse muri America aho nyine no mu bindi bihugu ariko mu Burundi naho nyine radijwi rya America ishobore gusamirana
murakoze cyane jewe icyo kibazo ndazi uko nka BBC ndazi gihe ntarapa mu Burundi barigeze no kuza barakora ikiganiro nanyine icyo bari umukuru w'igihugu cyo gihe nayo nkijijwe ivyo kugendanira umukuru w'igihugu abantu baraje barakora ibiganiro rero ubaherutse no gutora ujejwe ivyo kumenyesha makuru ibyo bita Conseil National de la Communication nizigiye yuko vuba akabaza aho kuba kari kageze gashobora gutora ibinyishu kugira ngo iradiyo isubire kuvuga ko nyine icyubahiro kuri gucacha yari yavuze ati ibinyamakuru nibivuge byite games kandi uva ko nkuko nabivuze na BBC baraje baratanga ikiganiro niho nari narabyibone nizigiye yuko rero ngira ngo vuba ijwi rya America bashobora kuvugana n'abajejwe ibyo kumenyesha makuru ngira ngo mu minsi itari myinshi kibazo kigatorera umuti
Murakoze cyane Ambassador Jean Bosco Barege aserukira igihugu cy'u Burundi hano i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi mufashe kugira ngo muganire na radio y'Amerika
Murakoze cyane n'undi munsi kaza